turashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva Tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana nini nahazwe zimwe mu ngingo ziyagize. Umuriro wadutse mu ngoro ikoreramo inamashinga mateka ya Afrika y'Epfo wasenyuye igisenge cimwe mu nyubakwa z'iyo ngoro. Turabigaruka ko handi hato ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse Ethiopia, Mali na Guinea mu masezerano ya AGOA. Navyo twabibateguriye, tunabafitiye n'umwanya wo kubandanya mwifurizanya umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2022. Sangwe ikaze. Amakuru yacu tuyahere muri Afrika y'Epfo, aho umucanwa wadutse mu nyubakwa zikoreramo inamashinga mateka y'ico gihugu no musi kwa Mungu wononye vyinshi birimwo urusenge rw'iyo nzu n'igihande kinini c'inzu casenyutse cose. Umushikiranganji ajejwe inyubako yabwiye amenyeshamakuru ko ata muntu uwo mucanwa wahitanye canke ngo ukomeretse. Icateye umucanwa gushika ino saha ntikiramenyekana. President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa nayo yavuze ko hari abamaze gufatwa ku mvo z'amatoho za kandi yizera ko bazabatanguye guhatwa ibibazo. Yagize ati bisa nkaho ivyuma bijejwe kuzinya umuriro mu mazu bitakoze nkuko vyabwirizwa. Abazinya muriro baje kuzinya bakijije ibitari bike. Inyubakwa ikoreramo inamashinga mateka ya Afrika y'Epfo yubatswe mu mwaka w'1884 ni mu gisagara cha Cape Town, ikaba igizwe n'ibice bitatu birimo ivyubatswe mu 1920 no mu 1980. Mu kiringo kimusi umwaka inamashinga amateka ya Afrika y'Epfo yadutsemo imicanwa inshuro zibiri. Mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze insinga zakoranye ko zateye umuriro muri iyo nyubakwa. Zaritekanije kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa kabiri, president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ashikiriza ijambo ku makungu n'abanyagihugu ba Afrika y'Epfo ari muri iyo nyubakwa yadusemwo umuriro. Umuvugizi w'inamashinga amateka yavuze ko ijambo yiwe atakirahinduka azorivuga naho ashobora kurivugira ahandi atari muri iyo nyubakwa. Nenetse ku masonga nkitangura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse Ethiopia, Mali na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA. President Joe Biden yagabishije kuzovana ivyo bihugu muri ayo masezerano azagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu n'itembagazwa ry'ubutegetsi. Amerika ivuga ko Ethiopia yahonyanze agateka kazi na muntu bikabije mu ntambara iri muri Tigre, mu gihe Guinea na Mali ivyo bihorwa ihirikwa ry'ubutegetsi vyagirije ivyo bihugu yose vyege kwako. Amerika isigura ko binyuranye n'amategeko agenga AGOA. Guhagarikwa muri ano masezerano ya AGOA bishobora kuzogira ingaruka ku butunzi bw'ivyo bihugu bivuye ku bidandazwa birimo ivyo gukora impuzu zatwarwayo bivanywe muri Amerika atamatagisi n'amakori arinze gutangwa. Ubuserukizi bw'ivyo bihugu bitatu i Washington DC naco buravuga ku bihano vyafatiwe mu kwezi kwa 11, ariko twirutse ko Joe Biden akigabisha Ethiopia umushikiranganji ajeje ubucuruzi muri ico gihugu yari yavuze ko Amerika iramutse ivanye Ethiopia muri AGOA vyoba bibabaje kandi vyogira ingaruka mbi ku bana n'abagore bigasubiza inyuma ubutunzi bwari sununuye. Aya makuru yose abagezeho ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya tushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
No.
Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi bijwi rya Amerika ndanabipfuriza umwaka mwiza w'2022. Igice cya kabiri cy'amakuru yacu no munsi tugihebera mwebwe mwatungikanye intasho zo kwipfurizanya umwaka mwiza.
Jennifer Arakada Erwa umutumba nyabuye intara ikomine musonga ati intara ya Rutana. Ndabipfurije umwaka mushasha. Nipfurije umwaka mushasha abo muhira mama nabo tuvukana bari mu Rutana. Aba nipfurije umujyango wa data wacu. Umujyango wa data wacu kurubone bose ndabipfurije umwaka mushasha nkaba nipfurije na mama atagira umwaka mushasha wa Demire Vende uwabere wa mahora
nitwa niyo nkuru Alice nkwavuka mu ntara ya Kirundo komine Ntega nipfuje gutasha mama wanje naho numvise kagwa ari mu bitaro ndamuremeshe jazokira nkaba nipfuje gutasha na mukuru wanje yitwa Shimimana Virginia na mukuru wanje yitwa Jane na mutoyi wanje yitwa Bestine bari mu Kirundo nyene n'umwana yitwa Nimbona Diane ari mu Kirundo n'abantu bose banzi ku izina rya niyo nkuru Alice bari mu Kirundo nkaba ndabifurije umwaka mushasha w'2022 uzabera umwaka mwiza bazowutangura amahoro bawurangiza amahoro Imana ibaheza ryiza.
Nitwa wa Maria Chanera nkaba mvuka mu rushubi komini sare umusozi cirisha agatimbira imigezi nkaba nifujije gutasha mama na papa nabo tuvukana ndayikeza Soranje aba mu rushubi hama niyo nahabonye Kerema apfuka mu rushubi nyene kwize ya Marite tuvukana hama nduwa Yezu Marite tuvukana nyene tuba musaza nje tubana hama kwize la Fabrice senge abaha mukirekura nkaba nongeye gutasha cyamuyomba nkaba ndabifurije umwaka mushyashya na senge nyene na mudoga bahamukirekura uwo mwaka ubabere mwiza wa Demire Vende
genda kumana porote umutumba bitwe komini Matongo ntara ya Kayanza anashaka kwifuriza umwaka mushyashya umujyango wanje mere bene wacu abere gucumi Salimana Efarazi n'uri Nyanza ra Kostoracha ariwe bita mama Janine makamba aho bita mu mvugo niho atuye niho umugabo we basanzwe barobera umwaka w'2022 wabere mushyashya ubabere muhira bawuronkemo mu bintu bishyashya ngo bibifungurwa umutekano tanangere eka twese tukaba dukomeye twaba twese twipfuriza umwaka mushyashya w'2022 kandi n'umuryango wanjye kwaba ukomeye kandi abana bari bagwaye bose bakaba bakomeye.
Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni sawa sawa karirimbwe na Bruce Melody mu gihugu cy'u Rwanda kano karirimbo kari mu mudiho witwa amapiano umwe mu mudiho wasusurukije abatari bake mu 2021. Reka rero twumve ubundi butumwa bw'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Sendi tukane nemera yemeye nkaba mvuka ku mutumba wa Nyarubanga ku komine Kibaga intara ya Makamba nkaba nipfurije umwaka mwiza abagenzi banje bose banezerewe abagenzi banje bari muri Buterere Kamenge Gadinoro abari Makamba Mukayogoro abari Desrama bose ndabatahije umwaka mwiza n'ibihe byiza.
Izina ryanjye ni Simirimana Virginia nkaba mvuka muri komine Kiremba izo ni Musasa mutumba Kivoga intara ya Ngozi ndamukize papa Andrea Gwabuze Soni ndamwifuriza umwaka mwiza nifuriza n'umwaka mwiza mama Mbarusimana Rehoneya Naba tuvuka na muri komine Kiremba nyene ku musozi Kivoga no namusazanzeho bitaburi kukeyizayi na Constantino ndayegamiye nabo nyine ndabipfuriza umwaka musasa nabo nyine ari muri Kivoga nyene komine Kiremba mutumba Kivoga umwaka w'2022 utubere umwaka mwiza ndayipfuriza ko mwotera imbere Imana babe hafi mu byo mukora uko basaza ndabari ku mahari abari ku mashure ndayegamiye ari ku ishure amasura yarangize neza na izayi nawe nyene n'umwigisha akazakora nawe nyene kamerere neza kagende neza icyo nicyo ndabipfurize
Jeri kwa Bizimana Leonard nkabamvuka mu ntara ya Mwaro umusozi Kigarama komine Ndava kaba nipfurije umunsi mukuru papa na mama bashikanje bofe wanje itwa Ernest nkaba nipfurije umwaka mwiza na bofe wanje itwa Claveri ari muri komine Ndavu musozi Kigarama nyine abanda bose ndabipfurije umwaka mwiza bage bayigire mu migisha
cyero nkuko bisanzwe ritwa Prosper bimenye imana mvuka muri Murambya komine Rutegama mutumba ni munyinya abanshaka kwipfuriza umwaka mwiza hamwe na Noheli nziza abagenzi bose banze ku izina rya Prosper bimenye imana cyane cyane abavyeyi banje nkipfuriza na Sheri wanje Joseline nkipfuriza na badalise dukorana ngaha bo bose no kwirwa ndavuga mu ntuze mu mazina ndavuga muri rusange abanyamuramvya y'iwacu ndabipfuriza umwaka mushasha bazowuje ntuzobaje
Jeni kwa ukuruso ni yanga wambuka muri komine gishu wintara ya Gitega data hije papa Salvatore Nyabenda nda ifuji mwaka mushasha bose nkaba ntahije na mabukwe batagira ati ndakira space ni ari muri komine ya Soro nkaba ntahije na data uko muri komine nyere ya Soro ndabipfurije mwaka mwiza
Jwiga Amerika, Washington DC, Mukirundi, no Mukinyarwanda, Alinga Hongayire, Mukaririmbo, Kiwe Rendezvous, Nakaririmbo, Kanyuma, Alga Hongayire, Yasoho, Yamuhumbiri, Namilongubiri, Nadimwe, Twizere ko kariko karabafasha, gutangura neza umwaka w'2022 2022. Igice cya gatatu cy'ibiganiro z'uno mugoroba tubandanirize ku makuru yaranze igisata cy'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana niwe yabiduteguriye
uyu mwaka urangiye watanguranye n'iduga ry'ibitugiri by'abandura umugera wa COVID-19 aho mu kwezi kwa mbere honyine umugwi w'igihugu watangaje ko abanduye bo babitumye n'imisi mikuru yarangiza umwaka w'2022 abanduye baboneka hanini mu bisagara benshi bari bagwiriye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikiranganje yarajejwe amagara y'abantu icyo gihe yaciye hamagarira abanyagihugu kwipimisha hamwe no kubahiriza ingingo zo guhangana n'icyo kiza agira akavuga ko n'ibihano bizoja ko kubatazobishira mu ngiro
muri abo rero amajana 284 twasanze harimo abandi umugera wa coronavirus bashika 30 kandi hari haheze amezi arenga 2 atamuntu yanduye hagati mu gihugu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kurwanya sida buramenyesheje ko abene gihugu basabwa kwiyubara ariko bakabandanya ku mirimo y'iterambere ku bantu bose bagiye hamwe n'uwo batuye ko coronavirus isabwa ko kwipimisha ku mavuriro y'ubure ivuriro rya Bwiza Jabe Kamenge na Ruziba naho atakimenyetso na kimwe bo babibona ubushikiranganje busubiye gusaba bushimitse abajejwe gutunganya aho hose ahurira abantu benshi kwitaho gushiraho ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune hamwe no gupima ubushuhe hose bishoboka abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'izi ngingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya 2020 bibiri narimwe wowe yoca kuri nizingingo yotangisha ihadabu
naho biruko muri ico gihe nyene abanduye bagumye bongerekana gushikaho leta yongereza ikiringo cyo kugumiza ukwabonye ne ingenzi zinjira ziva hanze y'igihugu kiva ku masaha 72 kugishika ku minsi 7 umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ico kiza waciye utangaza izindi ngingo harimo kugara imbibe abasohoka n'abinjira mu gihugu ntibaba bacemerewe kurengana kiretse abasohoka n'abinjira biciye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura iyo ngingo yamaze amezi hafi atandatu inyigo y'igihugu basabwa gukurikiza ntizubahirizwa na bose nkuko bivugwa n'umuremesha Kiago mu ntara ya Muyinga ari mu bari bajejwe gukora amahimiriza yo kugwanya COVID-19
nuko kumbure hari giye babifata minenegwe bakabifata minenegwe bakabona nk'ukumengo hari bamwe bamwe bibone kumenga n'icyo kiza ntakihari yahimirije cyane ukabona y'ukumengo harimo kubagora ariko imyumvire icyo bita kumva no gufata ibintu mu ntoke kuko burya inyigisho ni kimwe kuzishyira mu ngiro nacyo ni kindi twebwe aho tugeza turigisha ariko kuzishyira mu ngiro ucumengo bikeneye yuko haba sivi gukurikirana gusumba mbe kubera iki tutabishize mu ngiro ivyo navyo iyo urimo urabigirira umuntu akuze ucumenga inyungu ntizigaruka kuriwe ahubwo twebwe icyo tuye twigisha na cyane cyane ko umuntu kwikingira ari byiza gusumba ukwivuza
bamwe mu banyagihugu bo bafata iyo ndwara nk'icitwazo ko bashaka gushika ku nyungu zabo uyu ni umwe mu bakenyezi bari basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe
kandi none twari numvise yuko iyi ndwara burya ni business nari iri ni business kwe iyi ndwara uri kurabiraba ni ndwara iyi ndwara yabarimo ariko ibyashara byabo mu Burundi iyi ndwara iyo yabaye tuba twarawe siyo kabisa muri Tanzania nabo nibayemeye nabo bavuga yuko iyi ndwara ari business yo mu bazungu barimo barihigira ubugari nabo nyine igikora no gusenga nabyo kuvuga yuko woyikingiriza na kwijana ibikunda wawiriwe no mu isoko ugaragura amafaranga ntuzi uwayazanye ntuzi uko byagenze wagira muheruka yambira abana wagira muheruka agira iki nibikunda reka nkubuye batwugana kujya barikize mu Rwanda yewe kare abatware bacu nibirambi ntibahangame kugwa bakwe bakomeye amashyi ahubwo ujya kuvuga ko twuguranira mu nzu natwe ko badukora kuko nta sida hamba urupfu rwabaye biza biraza bikadusiga ibindi bikaza twogira ingwane gusoma twa turi mu nzu
kubera ingingo leta yafashe mu kugwanya umugera w'indwara ya coronavirus hari imiryango yahagiriye ingorane uretse abagwaye n'abitavye imana twovuga hanini iyari beshejweho n'urudandazwa na cyane cyane rukogwa n'abakenyezi mu ntara zegereye imipaka aba ni bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Muyinga
abantu bapima tugiye kurangura ni bakeya cyane atwebwe nk'abakenyezi turahura n'ingorane ukagenda kurangura ibidandazwa bukira utarashikira kwa ngoronke umuntu agupima kwakira bukeye ukararayo na bukeye ukararayo bigatuma no mu ngombera abakenyezi benshi biriko biratuzana n'ingorane zotuma twahukana umenga abagabo bacu ntibemera yuko twagiye kurangura
tubwire nk'abakangurira amahoro ni ukuri biranatugora rwose kuko dusanga abakenyezi bakora bahomba kandi mu byo twiyemeje ari kubahimiriza kujya leta bisaba kirango bisununure mu muryango icari kibereye nuko ukumbure bofata ingingo we kimwe nambetse bidandaza bishobora kuza bakarara ingene bishikira abo bakenyezi batarinje gutama batarinje gushira ko ubwo buryo bundi
ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwa mu Burundi ryaciye risaba abadandaza nk'abarenga imbibe ko botezurirwa mu gihe hokomezwa kubahiriza ingingo zo kugwanya iyo ndwara mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye niho leta yafata ingingo yo kugurura imipaka yari yugawe isigura ko abandura umugera bari bagabanutse icyo gihe nyuma yaho abagwayi b'umugera wa corona barahavuye bariyongera cyane mu gihugu aho twovuga nko mu ntara za Kirundo Ngozi na Gitega aho ku munsi bashobora gupima abandi uyu mugera bashika kuri 140 nka komine ya Kiremba icyo gihe yabonekamwo abashika 272 Kirundo nayo 220 ku rwego rw'uburere rw'ubuvuzi 47 uri mu ntara 18 zigize igihugu hatowe abagwayi 196 mu burere 21 mu minsi ine gusa hari mu mpera z'ukwezi kw'indwi ibitigiri bitari bwigere biboneka mu ntara zo hagati mu gihugu inyuma y'iminsi mike niho igihugu cemera kwakira urucanco rwa mbere rutanzwe ni banki y'isi yose ko mu bwoko bwa Sinopharm byabaye igitangaza kuko Burundi hamwe na Eritrea nibyo bihugu bibiri ku isi byari byararahiye birarengwa ko itazokwakira incanco naha nyene leta yabandanije ivuga ko izoshikira abagwiteje nk'ingaruka mbi itazobibazwa ari nako guca ihamagarira abanyagihugu kugwiteza ku bushake bwabo tadendi kumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe
ni ikete Banki Mondiale yashikirije umugwi w'igihugu jejwe gukinga no kuvura COVID muri iyo kete bafite icyumviro yuko boshobora kuduha incanco bakazana incanco cyo kimwe n'abandi bamaze kubivuga muri Afrique Centrale CAC twebwe icyo dukora no gutegura aho dushobora kuzishira mugabo byumvikana yuko twebwe tusagiye gutangura gucandaga abenegihugu ntawe tuzosaba kujya kwicandagisha mugabo ishitse umuntu akaba bikeneye izo ncanco gihe bazaba bazizanye sino munsi ntazirashika urukeneye ishobora kugwiteza rero byumvikana yuko ivyo bindi ntibiraba kwarukira ngo twishure kuri rikete kuko iyo bandikiye umugwi w'igihugu uragira icyo bivuze ko izo nizo ngo zafashwe gushika ubu yuko imiryango yuguruye twebwe abagize umugwi badusabye ati mwebwe mworondera aho mutegerezwa kuzishira ibisigaye bikazokurikira
umwaka ugiye kurangira Burundi bumaze kwakira urundi rucanco rw'uwo mugera ko mu bwoko bwa Johnson & Johnson naho gushika ubu ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu udashira habona abamaze kwicandagisha naha hanini mu gisata cy'amagara y'abantu havuzwe cyane umugera wa COVID-19 haribonekeje ingwara y'ubukangwe mu ntango z'uyu mwaka urangiye aho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwashikiriza ko iyi ngwara yabarazananye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urucanco rwaratanzwe ku bana bo mu minsi y'imyaka 5 mu kwezi kwa gatatu mu bijyanye no kugwanya umugera wa sida leta yashikirije ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 kuva mu mwaka urangiye ko igeze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya uwo mugera umushikiranganje Sylvine Imana ajijwe amagara y'abantu ari muri komine ya Bugenyuzi y'intara ya Karusi itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 guheza umwaka wa 2021 umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida yabivuze afatiye ko ibice birenga 99% by'abagendana uwo mugera buronswe imiti kandi ko 92% muri abo batakigira umugera mu maraso ariko kandi uwo mushikiranganje yaravuze ko hakiri intambwe yo gutera na cyane cyane mu bijyanye no gukingira abana bavuka ku babyeyi bawanduye ishyirahamwe rijejwe gushyigikira abagendana umugera wa sida INSS rivuga ko nyabuna n'indwara z'ibyuririzi zikarira abagendana uwo mugera ko zibabangamiye kandi ko leta ikwiye kubifata nkama Jeanne Gapia arongoye INSS yabivuze kuri iyo tariki yahariwe kugwanyikiza sida
kubera iki kubera kuva tutewe isi yose igiriwe ingorane n'umugera wa COVID-19 OMS iravuga yuko ibihugu byose muri rusange byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36%. Ivyo rero ni vyinshi cyane kuko kugira ngo tugwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza turi mu muru bunani witwa coalition twishinze kuva mu mwaka uheze ko tugira indwi yo kugira isekeza go gupima muri iyo minsi indwi twagize ibiharuro twabonye ku bakenyezi bagenda mu mugera wa sida bafise ingorane ya cancer ya cordon uterus birateye ubwoba ko twabigize Bujumbura tubigira mu Kirundo tubigira igitega aho rero mu Kirundo n'igitega bobo ibiharuro biragira no muri 34 kwijana ni byinshi cyane aho twabikora twari kumwe n'abategetsi twabasabye yuko mu mugambi uri kurakorwa wo ku rwego rw'igihugu ari wo mugambi dukorerako kuko bagiye gutangura uwundi waheze icyo batokibagira kuko abagenda mugira wa sida nivyo abatari bake muri iminsi tumeze neza mwababonye ariko tugira twicwe n'ibindi izindi ngwara zifata cyane cyane abakenyezi bagenda mugira wa sida nico gituma rero ariko ndatera kamo saba na cyane cyane kandi ko nabo bakenyezi mu kwivuza boze baribuka kivuza kare nibivuze byarengeranye kuko ari kare barashobora kubavura.
Jeanne Gapira abandanya avuga ku mugera wa COVID-19 waje usonga risibe mu bijanye no gupima umugera wa sida.
OMS iravuga yuko ibihugu byose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36 ku ijana. Ivyo rero ni byinshi cyane kuko kugira ngo tugwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza.
Mu bijyanye n'indwara zidakira kandi zitandukira naho abarwayi ba kanseri baridoga ko badahabwa ikibanza gikwiye bafatiye ko hari indwara zitirirwa ubushikiranganji. Ku bw'ivyo Nyandwi Agrippine narongoye ishyirahamwe ry'abarwayi kanseri hamwe n'abacivuza aheruka kugira icyo asavye umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ku banyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru.
Hariho ubushikiranganji bugejwe amagara y'abantu ariko tubiravye bavuga kugwanya ikizaruho nyanganda sida. Mu byo bavuga baravuga yuko sida bayigwanije ku rugero rushimishije ariko rero tugabwe abagwayi ba kanseri cyangwa abakivuza twumva umenga ntiturimo twagomba tubasabe ku izina ry'abagwayi ubushikiranganji bubu ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu bukongera bukagwanya indwara zidakira zizandurwa n'izitandurwa gutyo ubwo bushikiranganji ntibwagira iryo zina. Twese tuzokwiyumva yuko mu bintu byo guharanira amagara y'abantu natwe turimwo muzaba mukoze ayo niyo masabo nari nagomba kubatura.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishuye agira ati
mugabo ntuvuge ngo ubushikiranganji buhinduye izina ngo niho cyo bibona no kuraba mu by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugejwe na kanseri irimwo igituntu kirimwo malariya irimwo no kuvuga yuko politike kugwanya kase niyo wasabye kwikwiye kujaho kandi gushika ubu ndazi yuko kase ndazi yuko ubu batanguye kuyifatira mu ntoki kandi ndibaza yuko biriko bigenda neza. Reka twongere akariro kuko ni ingwara igoye kwikorera mbere igoye kurusha umugera wa sida David. Iyo rero reka twize ko nawe nyene tumenye ingene byogenda.
Mu rwego Semabu basanze indwara zidakira kandi zitandukira zititaweho. Umuvugizi w'urwo rwego Sylvain Habanabakize avuga ko byaba byavuye ku nguvu zashyizwe mu guhangana n'umugera wa corona ariko akabona ko nyabona hari akwiye kongereza ibikorwa mu kuzitaho kuko aribo bahitanwa n'ikiza cya COVID-19 ku rugero runini.
Birukira ikiza cya corona kuko urazi ukuntu cyandikira kirateye ubwoba ugacumenga cibagije kwitaho izindi ndwara aho twovuga nk'izi ndwara tufite mu France ni maladie chronique aho zitikije inganda mu bihugu cyacu twovuga nka kanseri twovuga nka diabete twovuga n'ama hypertension arterielle uri kubara biharo bitangwa n'ubushakashatsi bw'amagara y'abantu mbere na OMS izo ndwara zitana abantu benshi cyane rero twaraba umenga izo ndwara zibagiwe kandi ziko ziratugandagura.
Umwaka ugiye kurangira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremeje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ku kiza cya COVID-19 gisa n'icyatwaye inguvu nyinshi ariko ku gihugu kigiye guhagurukira n'izindi ngwara zibangamiye amagara y'abantu.
Akanunga duce dusozerera ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya, dushimire abagize urara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ya kumenajwe Diana nini na hazwe ndabikiranwe nongera kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Tuzongera ejo mu kiganiro muri Isanga azari igihe cy'isaha cumi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mukurindira, mugire ijoro ryiza, mubanye mu byanyu.